uko amategeko abitegekanya twarandikiye umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere ry'amakomine n'umutekano tumumenyesha yuko twari tugomba gukora ikoraniro kaminuza ridasanzwe ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Iryo kete ashyitse mu bushikiranganji nk'uko babitumenyesheje itariki 11 kuko twari kugikora itariki 14 hanyuma ku mugoroba w'itariki 10 nyuma y'isaha 12 umuyobozi mukuru mu bushikiranganji aratelefona amenyesha yuko icyo gikorwa kidashoboka ngo kubera hari ikosa mu rwandiko twabarondikiye. Hanyuma ndabaza nti none ko mbwiye ko hari ikosa rekaho ndabikosore hanyuma ndabazanire ibikosoye ahanyagira kabisa ngo ntibishoboka ngo we ngo araba ibyanditse kera ndateba ndavuga nti none byari bimaze iki kumbwira yuko bidashoboka kuba twagize ikosa n'ibintu bisanzwe iryo kosa kurikosora mu rwandiko ni ibintu bitoya. Icyo navuga ni uko musanzwe gukora ibijyanye n'amategeko y'umugambwe uko ibwirizwa ribivuga bwari uburenganzira bwacu cyari ahantu wavuga ngo ni ibintu by'ikoraniro ryo kuza kwidagadura cyangwa kugira manifestation ku ibarabara yari inama ibi itanga itegekanije n'amategeko yacu y'umugambwe kandi se n'uruhushya twari twasabye kujya avuga ngo ntibishoboka ko mubikora aho uca wumva yuko ari bya bindi nyene bakora ibintu cyangwa bavuga ibintu binyuranye n'ibyo bifuza mu by'ukuri.
Iryo kosa babamenyesheje muraryemera ko ryarimo ryari ryahe muri iryo kete mwarungikiye ubushikiranganji
twabisanga twihenze ntitwavuze itariki mugabo kuba tutavuze itariki nabyo nyine nabo bakurikije uko amategeko avuga mu gihe byanditse mu itegeko yuko igihugu kimenyesha amasaha 72 imbere y'uko kiba ibyo nabo nyine bari kubona yuko kubikosora ko byari ikintu gitoya cyane akatereka tukabandanya n'ibikorwa byacu bwabo kubera ntawuzi kumbura ibyo batumbereye nuko twahavuye twumva yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDF-FDD uri ku butegetsi ari nawe utwara ubwo bushikiranganji bavuga yuko mu mezi abiri ngo SNDF-FDD ngo kibaho ngo yayihejeje nibaza yuko bakoreye kuri ibyo aho gukorera ku by'amategeko ategekanya no kubahiriza uburenganzira bwacu kuko gukora inama yacu nk'ubwambwe bwari uburenganzira ko hoba habaye ikosa mu ikete twarashobora kurikosora bwe bikorwa bikabandanya ko ntacyo byica ku bitunganyijwe by'igihugu bindi.
Inyuma yaho babamenyesheje iryo kosa namwe mukabona ko mutashyizemo amatariki mwifuza guhurira ko kuki mutarungitse ikete rishasha ngo bapfume banka ryamaze gushika muri ubwo bushikiranganji
amasaha yararenze kuko urumva deja yamamaganye masaha 12 z'umugoroba igikorwa gitekeranijwe bukeye isaha 8 cyakora uwo bwose ugende twaciye tubandikira bukeye twaranditse ikete twarabijyanye tubaha irindi sango turarindiriye nawe nimba batazorindira ku munota wa nyuma ngo batubwire yuko naho bidashoboka kumva bashobora kurondera by'ibyitwazo nyine nk'ukunduko rero turazi ingene bifata turazi yuko ibyo gukoresha igikenye babirushangira ngo abandi bose ku isi
mwe mubifata nko kuburabuzwa ibyo mwakoreye
yego ni uko tuburabuza kuko amategeko y'igihugu ukuntu avuga uramenyesha si uruhushya twari dusabye ngo bavuge ngo ntibishoboka tumaze kumenyesha ikintu bari gukora bari kuvuga bati kumbura ibivanye n'ibindi bikorwa ibi n'ibi n'ibi mwokunguruza isango cyangwa mukagira gute mugabo urumva ntacyatuma ashunguruza isango kuko iryo kosa ryari ritoye twarashobora kurikosora.
Hari ibyo mwari muciye ku masonga mu kanya tugitangura kuvugana muvuga ngo hari umugambi woba uhari wo gufuta Senela uwo mugambi amakuru mubifite ko muyakurahe ibyemezo bikabivya
amakuru tuyakura mu makoraniro bigwa barakora hirya no hino amadiskuru akajamba avugwa n'uwo mutegetsi w'uwo mugambwe tukabona rero kumbura n'imyifato za bamwe bamwe mu ndongozi bikabiteye amakenga kuko nk'umuntu asiba ikoraniro kaminuza atana kimwe avuze ataki umugabo ukumva kumbure aguma agiranira imigenderanire itangaje n'abantu bamwe bamwe kumbura akavuga n'amajambo umva yuko adasanzwe turaje kumbure n'agahitiye abantu bihaye kwandika bakagenda bataka ubushikiranganji ngo ibintu biracika mu mugambwe kandi atayicika mu ntumbero yo kutuburabuza nyene kuko murazi yuko twari dufite isabukuru itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu baratuburabuza biba ngombwa yuko turitunganya mu nyuma ibyo byose tubonera bifitanye isano n'aya majambo umutegetsi agenda aravuga ikadutera amakenga rero niyo nyifato rero bamwe bamwe rero mu ntwaro bashya bagaca bagira cyane ibyo tubona hirya no hino byo gufungira abantu gusa kubarema intandiriza kubomora amaperimanase n'ibindi tubona neza yuko babishyizeho bitumbera urabye n'ayo majambo abagenda aravugwana n'aho batware bavugwa
imvugo iri muri CNL uwo uraba isa nk'iyo umenga iranyuranye gato n'imvugo ivugwa n'abategetsi bari ku rubuga ndetse namwe mashyirahamwe avuga ati hariho intambwe barabaye agatorwasa umuntu yofatiki akareka kuki kubera mu gihugu imbere ku rubuga rwa politiki mu by'ukwigenga kw'imigambwe n'abatandukanye mu batavuga rumwe na leta muri iyo migambwe
urumva hariho imvugo y'abategetsi bo hejuru wumva ko ari imvugo nziza hariho naramwe bamwe rero usanga bavuga nyine imvugo nyine wumva nyine yuko ari nk'igukabura nyine abagomba kudukorera ibitari byo ugacubona n'imyifato y'abatware bamwe bamwe hariya hasi ukabona n'iyo myifato y'ukuntu bagenda bakatubomorera inyubako bakadufungira abantu ku busa ku kadenderezo n'iki ibyo rero nibyo ucuvuga uti yego mu mvugo y'abategetsi bamwe bamwe iterambere ryo bariha riharira mugabo ku rubuge ibyo duca tubona bica bigwiza n'ubusa ya mvugo none nk'ubu abantu bagiye bakatubomorera permanence canke ukumva abantu bacu barafashwe baragiye gupfungwa badenderejwe wavuga gute yuko hariho kwihanganiranira kwa politiki canke wavuga gute ngo urubuga by'ukuri ruruguruye hariho bamwe bamwe barahira bakarengwa yuko atagikorwa ca CNL cyokorerwa mu karere barimwo
mu mezi abiri gusa ubutegetsi bushasha buziba burumanije imyaka itatu uramutswa igihugu cy'u Burundi ni hafi gice cya manda ubwo butegetsi bwemerewe kuzogira ya mbere byifashe gute muri iyo myaka itatu aha turavuga ku kibazo cy'ubutunzi hari imaze iminsi bivugwa na kizigenza w'ico gihugu avuga ko ata Murundi akenye ata Murundi yo kuba akavuga ko akenye kandi ico gihugu kiri mu bya mbere tunze nkuko bivugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri CNL mubibona gutyo hanyuma muri ico kiringo cy'imyaka itatu ho amanota angana gute muri ko muratanga
muri kiringo cy'imyaka itatu ikintu twabonye ni uko umenga ubutegetsi ntibuzyo buri ko buraja umenga ni uguta batora nta kintu bavuga bati twishinze kuzokora iki muri kiringo tubone yuko cyarangutse by'ukuri kucyo muvuze kijyanye n'ubutunzi biranatangaje kumva abategetsi bamwe bamwe bavuga ko ata bukene buhari ubukene bwo buragute kandi bigaragarira ku isoko rero dufate nk'akarorero umuntu yahembwe ibihumbi ijana by'amafaranga y'amarundi mu mwaka w'2020 kugira uno munsi ahembwa yo nyine nta n'amafaranga cumi bamwongeye mugabo kuva icyo gihe cy'umwaka w'2020 dufate nk'ikiro cy'ibiharage cyagugwa amafaranga amajana icyenda cyazinze rwose ku mburi 1,200 uyu munsi igwa 3,500 hagati y'3,500 n'4,000 wumva kuri wa mushahara atacyo wiyongereye ku 100,000 cy'1,200 wumva uyu muntu ashobora kubaho ukwezi kose abejejeho na wa mushahara none uwo muntu ubuze ko uwo muntu yakenye wabubeshe kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi kiratunze iyo ni imvugo novuga nti ni imvugo y'abanyepolitiki mugabo kumburiye bo babona ibyo bafite bakibaza ngo bose barabifite umukuru w'igihugu nimba arima amahegitari amajana atari umukuru w'igihugu ayo mahegitari amajana yarayarima n'abarundi bangahe boba bashobora kurima ayo mahegitari amajana uwo mutahe bawukura hihe hanyuma nimba tuzi yuko isi yatitutse kukarorero mu gihe bahaye isoko ihinguriro fomi kujyanye n'imyavu iyo fomi ugasanga uwo mwavu wayo ntiwabonetse ku gihe woca uvuga ngo mwimbi waragwiriye gute kandi bica binagaragarira no kukunda ibyo biciro usanga biguma biduka amikoro nayo yagumye atakiyongeraho hanyuma turetse n'ibyo none ko bavanga Burundi batunze mu byo twaba dushora ibintu bingana iki mu mahanga twaba dushora amatoni angahe y'ibidandazwa twaba twinjiza amafaranga y'agaciro angana iki avuye mu rudandazwa mpuzamakungu kugira ngo natwe dushobore gusuma ibyo dukenera yaba imiti cyangwa ibikoresho cyangwa ibindi twaba tudafite ngahe iwacu ubonono kuyugo arirengagiza yuko byukuri atangorane y'amafaranga y'agaciro mva makungu yo dushoboje kugira urudandaza n'amakungu ite yo biteha
ariko aravuga ko adashigikiye aravuga ko adashigikiye cyane abaje kudandaza no kubitwara hanze ngira aheraho ariho
none ko urundo kabizinga hari ibyo dukeneye mu mahanga nkuko hari ibyo dukeneye kuba twashobora mu mahanga kugira natwe tubone amafaranga y'igusuma ibyo tutashobora kuronka ngaho iwacu ibyo rero ntiyobyirengagiza n'ubundi mutwaro wari wese ibyo ntiyobyirengagiza none ubu tuvuga ngo nta bukene buhari urudandaza ko kugira rugende neza ku karorero tuba dukeneye igitoro igitoro mu Burundi niho honyine umwino minsi ushobora gusanga imirongo cyangwa ugasanga abantu barara kuri station iminsi n'iyindi barindiriye kuronka igitoro muri ibindi bihugu byose byo mu karere icyo kintu nta gihari ivyo none nivyo ca bivuga yuko twe dutunze gusumba abandi ko wombwira ngo hari ubutare mu kuzimu nivyo none ubwo butare butumariye iki mu gihe tutariko turabwimba ngo tububyaze amafaranga yodufasha mu iterambere ry'igihugu mbega aho tworaba muri iyo myaka itatu igiye kurangira twoba twubatse amabarabara ya kijambere angahe twoba twubatse ibitaro nyezi na bingahe twoba twashize mu mashuri ibikoresho mfashanyigisho nka za mudasobwa canke ibitabo twoba twashize ibingana iki ugisa twatwarira abantu n'ibintu byifashe gute mbega ko giciro cyo kwiyunguruza kiguma kiduga twovuga ko byateye kwigisha cyateye imbere twovuga ngo iki aho je nibaza yuko icyo bakiza nuko abatware bacu bo kwemera kumbure abahinga bagira isuzuma ry'igisata kimwe ku kindi hanyuma aho babonye bitagenda bakemera ko bitagenda bagafata ingingo yo kubitumbereza neza aho kuvuga ngo uwuvuze wese ngo uyu ngo ni umwasi ngo ujya ngo ni igiki ngo teriyosema ahubwo bumve yuko abakebuye abavuze ati bimeze gutya baheza ahubwo babikorere ko kuko rero bafite ububasha bwo kubikoresha no kubitunganya ku neza y'abarundi bose aho kurakishwa n'uwo avuze ati burya turafite ingorane aha n'aha.
Honorable Agathon Rwasa mu Ramutwa umugambi SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburundi tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
natwe turabakengurukiye mugire ibihe byiza.